Abakozi b'ishyirahamwe Torres Webe ricungera ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika mu Burundi biyamiriza ingingo iherutse gufatwa n'iryo shyirahamwe ryo muri Amerika ribakoresha. Ingingo ibategeka ko bakora amasaha 12 ku munsi. Nimpagaritse Pierre Claver n'umwe mu baserukira abandi muri iki kibazo.
Batanguye kubitumenyesha mu kwezi kw'icyenda. Twe turabwira tuti ibyo bintu ntavyo twoshobora. Turabwira tuti ayo masaha ni menshi kandi turavye systeme dukoramo ya pointage ijya GMC, ijya systeme electronique dupointa uko iminota 30 iheze ti n'ukuri ku muntu umwe arararazunguruka urupangu rwose ntigikunda ku mwana w'umuntu ntavyo twoshobora. Turavuga tuti rero hako two kwiteranya ku bantu dukorera abanyamerika twakoreye imyaka 30 bamwe umwe abandi irarenga 10-15 kuduga. Mugukwa zemike akoze imyaka 8. Turavuga tuti twegwe twofuma duhagarika tukavuga tuti ntavyo dushoboye hama nimba badashimye kudukoresha ayo masaha 8 tukavuga tuti badutekereye dutahe tuvana amahoro mugabo tutarenze gutaha twirukanywe nk'abavuye kuragirana inarume kuko urumva bagufasha usinziri ucutaha ucuba resansiye sampriyave.
Itegeko rigenga kazi mu ngingo yaryo ijana 12 rivuga ko amasaha asanzwe yo gukora ku munsi ari 8 indwi yose umukozi agakora amasaha 45 kandi ko amasaha y'akazi ari amasaha umukozi aba akiri ku kazi. Ariko kandi ingingo y'iri tegeko nyene iravuga ko itegeko ry'ubushikiranganji bw'akazi rishobora gushiraho amasaha arenze kuri ayo ategekanijwe bivanye n'ingene umukozi n'umukoresha babyumvikanye n'ingene ayo masaha arenga azohembwa. Twagerageje kurondera utwara amashirahamwe akora akazi ko gucungera umutekano mu Burundi, Commissaire Muheto Fidel kuri telefone yiwe ntiyitavye. Ariko abakozi ba Torres bavuga ko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bwoba bwasavye ko ishyirahamwe Torres ribaha umukozi umwe gusa ritategetse amasaha akora hako hatonda babiri nk'uko byari bisanzwe. Kuri ivyo ubwo buserukizi twaburondeye bwavuze ko bushimye kutagira icyo bubivuze ko. Uko biri kose abakozi ba Torres basaba ko ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika bararira bwo vugana n'ishyirahamwe ribakoresha Torres rifise icicaro muri Amerika mu gutora inyishu y'iki kibazo cyabo bidaciye kubiri n'amategeko.
Ko ari isanzwe iserukira Amerika ngaha mu Burundi bakaba bakorera ku mategeko nabone y'u Burundi ahama Torres ikaba ari sosiyete y'Abanyamerika none ko basanzwe baserukira twe twasaba yuko bo vugana bakavuga bati nyabona nyabona Torres raba mukurikiza amategeko, amategeko y'igihugu avuga ibi nibi 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 bakavyumvikana Departement d'État américain bakavugana na Torres kuko nibo bahihaye isoko kuko barabona ko biko biterakajagari. Mubahiriza amategeko bareke gukoresha abantu nk'aba esclave hama bongere bakoreshe amasaha yemewe n'amategeko n'amasaha 8 kandi bareke gukura abantu nk'ukumenga n'amategeko abagenga bafise.
Ivyo babisaba kuko babona ko basa naho batariko barumvirizwa n'ishirahamwe Vigile Burundi risa n'iserukira Torres. Numubonano bahawe mu masaha yo mu gatondo yejo kuwa kane bavuga ko atacavuyemwo mbere ibintu byaciye bisa n'ivyunyuka ku muhinga munyene wo kuwa kane. Bane mu baserukira abandi muri aba bakozi ba Torres batwawe n'igipolisi kivuga ko kigiye kubumviriza ariko baca binjizwa agasho. Umwe muri bo yavuganye n'ijwi rya Amerika yavuze ko bakavuyemo isaha 3 z'agatondo zo kuri uyu wa gatanu batanze n'ihadabu ry'amafaranga 10,000 vy'amarundi kuri umwe. I Bujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.